Iyo kurangira ridasanzwe rya gitabwe n'intumwa z'umugambwe Sende David uri ku butegetsi zari zavuye mu ntara 18 zigize Burundi abaserukira ibihugu bya mu Burundi harimo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Buholande, u Bushinwa, Turukiya n'abandi hatibagiwe amashyirahamwe yigenga yo mu gihugu hagati hamwe n'imigambwe yacuditse na Sende David. Nyuma y'amasengesho yo kugurura iryo kuraniro n'ijambo ry'intangamara rya President Evariste Ndayishimiye, abatumire n'amenyeshamakuru baroye ku ruhande maze abagumyabanga ba Sende David baja mu mwiherero wamaze nk'isaha irenga gato. Sote na sinete mutoni komisari ajerwe kumenyesha makuru ya tome ikoraniro izagezweko. Muri ibyo umukuru w'igihugu yategetse ko mu nama za bose za leta hategerezwa gukoreshwa ururimi rw'ikirundi na raporo zigatangwa muri urwo rurimi.
Muntu mbere yo guha agaciro ururimi rw'ikirundi mu bisata byose by'igihugu, muri iyo ntumbero amanama yose n'izegeranyo byotunganywa mu kirundi.
Ariko kandi muri Sende David basubiye kumenyesha indongozi nshasha. Umunyamabanga mukuru wo mugambwe niwe yasubiye kwizerwa.
Kwenye ni Cyubahiro Ndayishimiye Evariste ariwe arongoye inama nkuru y'inararibonye. Mu ntumbero yo kuzuriza inzego z'umugambwe Sende David hisunzwe amategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa, hatangwa igikorwa cyo gutora umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sende David. Hakaba hatowe umugumyabanga Ndikuriyo Reveriano.
Muri iryo kuraniro ridasanzwe Joseph Ntakarutimana aheruka gutorwa kuba umukuru w'inama nshingamateka yase yasubirijwe mu mabanga y'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Uwo mututsi yaturuka mu ntara ya Ngozi mu buraruko yasimbujwe n'undi mututsi. Ni Cyriac Nshimirimana icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka aturuka mu Ruyigi mu buseruko.
Umugambwe Sende David wakoze kandi igikorwa cy'iteka cyo kuzuriza inzego mu nama nkuru inararibonye, aho hatowe umugumyabanga Cyriac Nshimirimana kugira ngo abicegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambwe.
Ikoraniro ridasanzwe rya Sende David ryanagarutse ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda.
Rwandanya bwohereza impunzi z'abarundi bahungiye muri icyo gihugu kugira ngo bashobore gutahuka. Ibyo navyo bikaba biriko birafira mu ngiro ugutanga abagirijwe gushaka gutembagaza ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi bahungiye mu Rwanda mu mwaka w'2015 kugira ngo barenguke imbere y'ubutungane bw'igihugu cy'u Burundi. Ugutanga atasabwe abicanyi 19 bateye u Burundi ukutezi kucenda baca basubira iyo baje bava hanyuma barafatwa n'icyo gihugu.
President Neva nkuko amaze iminsi bimuhangayikishije n'uyu munsi yagarutse ku bafasha biwe yasanze batabikwiriye. Umukuru w'igihugu yagarutse ahanini ku bagibiturire n'abanyonyeza amatungo ya leta. Yabivuze yishimikije ahanini urugero rw'urugomero rw'umuyagankuba rwo ku Mpanda mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, aho igihugu cahombeye miliyaridi 54 z'amafaranga y'amarundi nk'uko umukuru w'igihugu yabitangaje. Kubwo umukuru w'igihugu abafite amabanga canke abakozi ba leta badatunganiriza abanyagihugu basana abicanyi
dukura umutima ku kindi kintu icyo ari cyo cyose janye n'inyungu yiwe y'umwe wese
gufata ukarira igikorwa kitarakorwa ruze amaherenye ugasohora ndeka ndababwira uwasinyiye kugira transport y'umuyagankuba wa Baraje Mpanda yararishwe ku rugomero rutaranabaho amahera ataramuhari uko muri ndongozi uri ndongozi abata ndababwire indongozi y'ubu itegereza gutandukana n'indongozi ya kera niyaba iya kera yararya kuko hari ababaza unyerekana nimbaho barira nanze ndabe ko notamira radukeye nkuko mega mucuhunga hari igihugu kiriko kiraza baze kukenesha imwe na gihugu baze ukunda ubwoko bwawe nitunga rusange ubwoko bwawe aho uratanga kwiyumvira ngo abahota batutsa abantu ubwoko bwawe n'abarundi ikigega cya leta nica umwe na gihugu ariwe wese ajye uhembwa ntibaba yaguhembye none kivuga ngo muko gukorera ngo baze usubire umuhembo bugira kabisa umwishi.
Ikoraniro ridasanzwe ryatanguriwe n'amasengesho y'iminsi itatu. Musenyeri mukuru wa diyoseze ya Gitega yuguruye ku munsi wa kane yasabye umugambwe Sende David n'abategetsi bawuturukamwo kwimakaza ingendo yo kubahiriza agateka k'akazi na muntu no kwerekana mu bikorwa ibyo badasiba gutangaza kw'Imana bayihaye ikibanza cya mbere. Ejo uri kane za ijwi rya Amerika.